intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Igitoro kimaze iminsi cyasubiriye kuba umujyubuye mu Burundi. Ibyo biruko mu gihe cyose igitoro gikenye abategetsi batandukanye basigura ibihushane ku bijyanye n'igituma ubwo bukene cyo kimwe n'umuti wotuma ibitoro biboneka. Ingingo zitandukanye zimaze gufatwa ku bijyanye n'icyo gitoro ntacyo zirashobora gushikako. Umushikiranganji wa mbere Jean Vendira ko buca aherutse kumenyesha ko icyo kibazo kijyanye n'ikena ry'igitoro atanisha gifitiye. Kubwiwe kubura igitoro biterwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Nk'ugwaruka, umuti w'ibura ry'igitoro w'uwuhe? Nibyo batubwira muri iki kiganiro muri kumushikirizwa na Francine Kanyange. Kazi.
Ivyo vyose biba twinumira cuko tutabona, oya turi hanze amasoko, abana bari mu gupfa n'inzara kubera ikigoyi.
Masudi ari muri Afrika y'Epfo avuga ko hari byinshi bidatahuritse mu nyifato y'abategetsi ku bijyanye n'ikena ry'igitoro.
Ikena ry'igitoro mu Burundi ntibikerekana gusa ahubwo n'akamaro amazi abirateye isoni. Igihugu kikiri mu ntambara, igitoro mu Burundi cyarize, nta kena ry'igitoro mu Burundi cyariho gushika kuri uru rugero kigeze ku. Birateye isoni rero gushika ubu igihugu kimera uko kamenga kirimo intambara. Mu Burundi hakiri intambara, igitoro cyariho, amahera y'agaciro yari ahari, ibintu ntibyari bitsinze uko bitsinze uno munsi, kandi hari intambara. None turakenyeye dusigare twicuza ibihe by'intambara ko byogaruka, ari byo twasezereye kandi ari byo tutagikeneye. Ubu hari amahoro n'umutekano, nta wanjye wangura, nta biki nta ki, nta ntambara, mugabo ibi bintu nabyo bije bisumbya intambara. None ko abategetsi batariko baratwereka kazoza ku Burundi cyangwa kazoza ku Rwanda, twebwe tuzobaho gute? Birinze bibananira bo ubu kubitunganya kugira ngo igihugu cyogorore, twebwe tuzokwitunganya gute? Rwanda kazoza keza bariko baratwereka k'igihugu nakahe? Kesi mbona igituma bose nenga ntibabihuriza k'ibintu by'igitoro, umwe avuga ijambo ryiwe, uwundi avuga ijambo ryiwe, uwundi akavuga ijambo ryiwe. None bafite leta zingahe? Leta ni zibiri, ni zitatu, ni imwe? Ibyo bintu bisigaye byabaye akayobera abahinga. Twebwe ugwaruka natwe tutobaho twisunze iki ko inyoni iguruka yisunze igiti? Iyo migambi y'akazoza tuzogira tuzoyikorera he? Tuzokora iki kuba tatwereka iterambere ry'akazoza? Amahera y'agaciro ntayo, igihugu cyashitse ku busa ngira ngo igitoro kibure, ikinyobwa kukironka sinzi ibyo byo byarabaye akamara amazi n'ibindi n'ibindi. Kugira ushike mu isoko kugura ikintu ingorane, mugoga atahuma ngo himiriza amatora, nawe matora tuzotora iki? Tuzotora nde?
Winston ari mu Burundi ati abategetsi mababesha abanyagihugu ku bijyanye n'igitoro.
Aha twese ni ukuri ibara ryaratugwanye, ni ukuri ntawe ukivuga muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bimara amazi, kuko ngaha twese turondera mu bintu by'igitoro. Igitoro ni cyo gikora byose, igitoro ni wo mujyi w'ibintu byose, igitoro ni cyo gifasha iyo miceyo, ibiharage, izo nzoga, ibiki gushika aho bikenewe gushika. Igitoro kimaze kubura n'ukuri ibara riragwa mu gihugu. Igihugu cyatembagaye cyasambutse kubera intwaro mbi ya CNDD FDD itwara ibintu, n'ukuri igihugu cyabananiye gutwara. Ntibasubize, ntibakore amatora y'ukuri, twese Abarundi twitoreye abanyepolitiki bashobora kudutorera umuti w'ibibazo dufise. Ni ukuri tugeze hari inzara irimo kutwica kubera igitoro cyabutse. Muri abategetsi bacu baguma bitatira ku butegetsi, ahubwo urakoze cyane kuzana icyo kibazo cy'igitoro. Kubera amaradiyo yose yo ngaha mu Burundi nta n'umwe, nta radiyo iriho umwanya kutubaza ibyerekeye igitoro. Igitoro cyabuze kubera iki? Kubera amadolari atayaboneka mu Burundi. kubera Burundi intwari ya CNDD-FDD yikuye ku makungu ikwikura ku bazungu bahora bafasha igihugu kikaronga amadolari kuva rero nkuko mushikiranganji wa mbere yabivuze akavugisha ukuri kevendira ko buke yaravugishije ukuri n'ukuri aravuga ati ibibazo byose Burundi burimo byatanguye 2015 avugishije ukuri gusa ikibazo uri hejuru ya bose ariwe perezida Evariste Ndayishimiye agoma agomba guhenda Abarundi agafata Abarundi yuko ari babandi ba kera bahendwa namenye yuko twese Abarundi ubu twaciye ubwenge nasubiza igihugu n'ukuri cyamunaniye areka kwicisha abanyagihugu inzara kubera imivumo tuvuma abantu babategetsi bariko badutwara nabi batwicisha inzara Imana irayumva kandi Imana izadufasha itokwere aho tugeze ntihabe muri iki gihugu cy'u Burundi abafise aho baja bariko baragenda bamwe binjira bukiri buraya
Divan ari mu Burundi ati ibyo byose biva ko leta ititaye neza yabujejwe kurongora
ni ibintu bigoye gusigura uno munsi nta buzima bukiriho mu gihugu nta muntu ashobora kwiyunguruza nta muntu ashobora gukora urubanza uko yabishaka nta muntu ashobora gufungura neza uko byatekerezwa nta muntu ashobora gukora akazi neza nk'uko byatekerezwa kubera yuko igitoro cyasubiye kubura n'akamara amaza nuko abategetsi bategerezwa gutorera umuti iki kibazo bose batagihuriza ko bose batabona kumwe imuraje igitoro umukuru w'igihugu avuga ibyiwe umushikiranganji wa mbere agavuga ibyiwe urongoye umugambi CNDD-FDD akavuga ibyiwe by'ukuri biteye agahinda aho Abarundi bariko barakinagizwa bariko barazimagirika kubera intwaro mbi kubera ubutegetsi bubi butitayeho abanyagihugu by'ukuri yaba hariho intwaro yitayeho ubuzima bw'abanyagihugu ibi byose ntabiba bihari baba bitwararika ubuzima bw'abanyagihugu nicyo gituma by'ukuri bigoye no gusigurira umuntu kumva ko igihugu cy'u Burundi ashyo cyonyine mu karere gishobora kubura igitoro ibindi bihugu bidukikuje cyose ibitoro nimba by'ukuri ibi byose biri ko biraba umukuru w'igihugu ariko akora iki kugira ngo arengere Abarundi ko ari wese Barundi ubu arashitinga ni ajye ngaho ajye ajyame yirire hama mu nyuma haze ashaje ngaho akine ku mubyimba Barundi yivugira yijangajangira mu byiwe kandi ariko ajya ibyo Abarundi bamuhaye ngo ni amahoro
hari yageze kuko abatwara babona ko bari kugira ngo igihugu yitwagwe kandi ntikigumeye gisubira inyuma nk'ibirenge
ni ukuri harageze aho Abarundi twese baba abo bari mu Burundi baba bari hanze y'igihugu bose bahagurukira rimwe tukavuga ati turanze kubabaja kuko uno munsi twamaze kuba abaja kubera intwaro mbi y'umugambi CNDD-FDD rero tugwaruka turasaba ugwaruka gufatana mu nda turasaba kandi abarundi bose gufatana mu nda no kutongera guhindwa n'imvugo z'abanyapolitiki benshi baramaze kubona yuko ata mahoro badushaki batani iterambere bifuza ahubwo no gusambura n'ibyari bihari no kubandanya agakinyizo ko gukinyiza Abarundi kandi bari bafite byinshi bwo kwirata cyo gituma hamagara Abarundi gufatana mu nda ariko kandi tugatera ka mu leta CNDD-FDD kutama iguma ihenda Abarundi kutama iguma ishyira Abarundi mu buja bigumye uko bikanka ni rimwe na rimwe buri mwanya cyangwa se buri kanya na kanya Abarundi twese tuzohaguruka bijya perezida avuga ngo hari igihe bigize gutegura ngo bamwiyamirize nibyo atazi namenye ko Abarundi icyo gisa ahantu aho bigeze ntabwo twumva ngaho kuma amashyi ahubwo turakoma induru kandi ndabikunze bafise ubwenge bafise ubumenyi muri binabiriya bahaguruke kugira ngo noneho tugire igihindutse
kazwa ari mu Bubiligi abona ko iryo bura ry'igitoro riguma ryisubiriza ryerekana ko mu barongo igihugu hari ingorane
ugiye kuraba neza igitoro novuga yuko ari nk'amaraso mu mubiri w'umuntu amaraso mu mubiri w'umuntu canke n'amazi mu mubiri w'umuntu iyo amazi avuze mu mubiri w'umuntu by'ukuri ubuzima bw'umuntu burahagarara canke iyo amaraso avuze mu mubiri w'umuntu by'ukuri ubuzima burahagarara igitoro rero mu gihugu muri kino gihe tugezemo igitoro ni karahara mu ruganda ntibacura kuko igitoro kivuze ibintu byose bica bindubwira rimwe kuko uno munsi kugira ngo abantu bafungure bafungura ari uko habonetse ibyo kurya bivuye mu ntara za ruguru zitandukanye ni ukuvuga Abanyagitega bashaka gukenera ibivuye Bujumbura bashaka gukenera ibivuye Imwaro bashaka gukenera ibivuye mu Kirundo bashaka gukenera ibivuye ahantu hatandukanye muri icyo gihe kugira bishobore kuboneka ni uko imiduga ibe yagiye kubizana rero iyo igitoro kibuze ni ukuvuga ibyo bintu byose bica bibura uwitwa rero ko afise dukeyi kumbura asigaranye muri mangazine yiyo acaduze igiciro kubera igitoro kibashabuze icyo gihe rero yadugize igiciro tukaba tuzi ingene umunyagihugu abayeho n'uwitwa ngo arakora ingene abayeho biba biteye ubwoba kuko urumva dugize igiciro mbwa nta mishara yaduze ubudakora wewe urumva kuba binagoye cyane rwose rero abategetsi ko nabivuga ukuntu gutandukanye n'ukuri abategetsi dufise ugiye kuraba nta na rimwe bigera bavuga ibintu bihuje nta na rimwe ni gake bahuriza ku ijambo ze wumvirize perezida wa repubulika arubaho agasanga avuze ikintu agatanga umwizero w'ibintu bigira bibe mugambo kandi kanya ukaza wumva umushikiranganji avuze ikindi rero nje nk'urwaruka birambe badacana rwose ubutwe leta yatwereka kuvuga ijambo rimwe biraboneka neza y'ukumenga hari hakantu ko mu ishyamba katari abavamo hanyuma perezida nawe agaca yigira umuntu w'umuhinga agashaka kuvuga imvugo ubona y'ukumenga irakenyemwo ubwenge kuko ari ibintu asigasanga nk'ingereranyo ariko aratanga ziteye ikigongwe wumva n'umwana wo muri novuga nti amaze gutangura guca ubwenge buhoro buhoro ukubahuka kuvuga iyo bivuze umukuru w'igihugu nyine ukumva ko biteye ikigongwe je rero nk'urwaruka birambabaza cyane rwose kuko bibakora ku buzima butandukanye bw'abanyagihugu rero vrema ndiko ndavuga ibyo Burundi ku bijyanye n'igitoro amosozi arakoroka harakwiye kuboneka nimba ari muri CNDD-FDD nimba ari hehe abantu bafata ibintu mu minwe bagahundira ibintu kuko CNDD-FDD itavuye ku butegetsi igihugu cyacu caramaze kugwa mu manga ahubwo ariko barakimbira icobo ntikizogaruka
tao ari mu Burundi ati ingorane y'igitoro ntiterwa na leta ati abarundi bo kwizera ko leta iri kwiragitorera umuti
sente igitoro leta ngano urubone hada fuzero kinyimbura na gato babonye n'ikintu nikira kipan banakungu rero iyo bikenye tubyakira kuri maze na n'abyakira ko nyene ariko leta nayo leta no kwiyitira ko nyene kubera ituma iri kwiragitorera ibyo kwa gusaba ko tubasaba kwira akabayo ko kibazo ari gicuye kibazo namaze byinshi ataboneka ku rutaro rusimishije ne rero icyo oye biruko oye mu gihe kandi ndiye n'ibyo byaboneka kugaje bihuta nabo ntakuntu ngabore tanari nicaye ariko kiki ego murakoze mbere hesiza nuko
Anel ari muri Zambia ati abategetsi bari bakwiye kumenya ko iryo bura ry'igitoro atari ikintu gisanzwe ku gihugu hanyuma bakabitorera umuti uramba
cyangwa se igitoro cyabaye akomeza mu Burundi mu gihe abategetsi bo bavuga ibintu bitandukanye byumvikana yuko abategetsi atakintu na kimwe ariko barakora kugira ngo batorere umuti icyo kibazo cyaza Abarundi bose kuko igitoro ni icyo kintu abantu bose bahurirako hawo kuyunguruza abantu kunguruza ibyo abantu bafungura iyo rero kumva ko biteye agahinda mu gihe umushikiranganji wa mbere uyoboye yaragerageje kwerekana ahari ingorane z'icyo kibazo aho cyaturutse kwavuga ko waremera ko ari byaturutse mu 2015 ibyo rero bikaba bigoye ko itemera ibyo bintu ibone yuko yotora umuturama ibyo bintu bigahagarara kuko bigora ko ari abantu n'abagwizatunga n'abafite icyo gitoro bizera Uburundi ko bodana muri icyo gitoro kubera ko 2015 yashize ibintu bitagira izina mbere bituma abategetsi b'Urundi baba ibintu by'ibihangange aho bivuze bidakurayo nkara urabona nk'abatanguje ibitaro by'akaroyokira ariko yafashe abarundi n'akare urabona ko bahebeye mu mari nyagwa mbere bajyanwa mu ibohero bagira ubusa ibyo rero bidatunga n'abafite umugambi ku Burundi ariko urabona igihugu atamategeko gifite igihugu atakintu kimwe cyubatse avuga bakabirabira hirya hama ibihumbi bibiri na gatanu byarakweze ko abanyamitari bataza amafaranga mvamakungu akabura ibyo rero bityo bitatangwa amafaranga mvamakungu ayo mavoka bashikiriza ko Burundi bwoca bukazoshora ivoka uritewe riramara imyaka itanu itarama nayo myaka itanu Abarundi baba bageze hehe umukuru w'igihugu ariko arasigura yuko hariho abantu baba barafashe igitoro kugira ngo bamucyane n'abanyagihugu iyo ni imvugo yo kugomba kuryoshyagisha abanyagihugu yo ko abanyagihugu borabahiga igihugu kibakiratembagara kuko biba bivugwa rwose ko bikanemezwa ko ubwo abo bantu bashobora kuba ariko ariyo amafaranga mvamakungu hari abantu baba bamwegereye cyane bavuga ngo n'umutambukanyi wiwe rero twebwe mu Rwanda tukaba tubona ko ibyo bintu byohagarara leta yirukiye kuba umubyeyi wa bose igafata ibibazo byose by'Abarundi ikabishyira ku rugero rungana ikabona ko ibyo mu gatondo nta gitoro gihari abiyunguruza ntibashobora kwiyunguruza ibyo rero leta ntibyarukiye guhagarukira ikareka kumizana ibintu by'amajyambo umutegetsi kubera igitafi isambuga ijambo ryiwe ikumva ko ibyo bintu ari ibintu biza bitunga twebwe Abarundi
ubwa mbere narasigereye n'ubu ndasubiye amajambo ni murano nkaririmba
Sadi ari muri Kenya ati leta nisubire ikure intambamyi zose zituma atagituro kiboneka
yo icyo mbona iyi leta yacyoreka kurira amatamari leta ikore igakorana biriya ikore ibintu biri mu muco igakemera kukamera inyungu aho zitari si ibintu bavuga ngo birumvikana kuko uri kurabona nta cyambere n'ubundi bizaboneka kuko n'uwahora akizana yakizana kitambere igihe kandi kitaboneka ibintu bikagenda neza ariko ubundi bukiri mu mimo ya leta cyo kiko kiyaboneka rero ikintu mbona umuti wotorerwa ni ukuvuga yuko byokorwa nk'uko byahora kare hamana umuti ugatorwa naye ahandi nta muti wayitorwa mu gihe leta yabandanya yivanga mu bariko barazana igitoro mu bisanzwe leta ikeneye inyungu nyinshi naye iyo nyungu atahiri kandi nta muntu ayishyizeho kuzana igitoro atari imodoka izifite zo kuzana igitoro kuko n'abakizana ahanini inyungu nyinshi niyo ijya muri leta ijya mu mufuko yabo ndemye inyungu ya leta irondeye inyungu zabo rero niyo mpamvu baraba bagahindura leta igakora ibyo ijejwe hamwe naho n'andi mashyirahamwe ajejwe kuzana ibintu n'ibindi amashyirahamwe agira icyo ayatora kandi n'akarore n'icyo gitoro ntigisubire kubona ntigisubire kubura hamwe na leta iyo kore iva kuri icyo gitoro nayo nyine iboneke babandanye ubuzima nk'uko bwahora baje kurondera inyungu nyinshi ahitari
Nelson ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu yorondera abamufasha kurondera umuti w'igitoro
ukuntu abanyagihugu tubayeho ntitubona ejo ukuntu bitsuma imeze nibara n'akamara mazaho igitoro nukuri ari umuzi w'ibuye mu gihugu cyacu cy'Urundi aho ndagaruka ku mvugo y'umukuru w'igihugu bwiwe avuga ko yagifashe mu ntoki ari mesha Abarundi ko tworemo nje nkabona nti mu gihugu cyacu cy'Urundi twararose umuperezida w'igitangaza ngise ndayivuga uko kuko umubereho y'Abarundi cyangwa y'ibindi bihugu umukuru w'igihugu avuze ikintu ikintu cyo kuri kitegerezwa kujya mu ngiro kandi gitegerezwa kujya ku murongo nk'uko yakivuze ndavuga ko ari nk'umukuru w'igihugu gitangaza kuko imvugo ziwe uyu munsi ema mambo n'umujama w'abajene ukumva ari umuntu watera brake ukumva ari umuntu avuga ngo afite amastoke icyambere mu gihugu cy'u Burundi twumva abaperezida nkabo rero mu gihe nyenicubahiro neva yavuze ati igitoro gifashe mu ntoki mugabo uyu munsi mukuri n'intuntu n'akababaro mu Barundi kwiyunguruza ikibazo aho zihari ibituro by'amamodoka atuma inkungugu none tujye tutavayo abategetsi bamwe bamwe bavuga ati by'ukuri nimumenyere kugenda n'amaguru ehera aba bari bukanya makinga na ba moto ejo bundi muhimbaza kimusi mukuru w'abakozi hari umutegetsi unyasabye ko by'ukuri bukorohereza abanyagihugu amakinga na moto akegera mu gisagara kandi by'ukuri n'ibibeko nk'uko umuntu yabisabye kuko n'intuntu n'agahinda uri kuraraba barundi ngene tubayeho mugaho kumva ngo umukuru w'igihugu yifashe mu ntoki turasabye ko umukuru w'igihugu yokwicara akarondera n'abandi bantu bashobora gutwara kurongora iby'igihugu n'icinjiro jambo kuko mu Burundi hari abantu b'ukuri bafise viziyo babona ati igihugu cyotunganya uko
Bonne ari muri Côte d'Ivoire ati kubona atamutegetsi avuga imvugo ihumuriza yotuma abarundi bizera nta muti wibura y'igitoro uri kuraboneka vuba
ibintu bijyanye n'icyo nagiye igitoro mu Burundi ku rwego bigeze ko biteye isoni cyagahinda n'umubabaro igihugu kivuga ko cyikoshi cyangwa gushobora kumara imyaka ibiri mu bukene bw'igitoro ku isi nzima nta kindi gihugu biriko birabako mu bintu bibabaje ntaho turiko turaja ntaho turiko turava mu gihe tugifise intwaro ya sana dedefudede prezida prezida yishimiye asiguriri premiere ministre ngira ko buca agasiguri ziwe ntibigere bahoreza ku kintu kimwe ntibigere bemera yuko badashoboye ntibigere bemera yuko ibiri kubiraba byose kari ingaruka mbi zatumwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu yagiye kwihagira ikiringo cya gatatu abantu benshi amakungu isi yose yarasemereye ati ibyo bintu bireke udakeneye gukwega amahano igihugu hari n'abanyepolitiki bamwe bamwe bagiye barabivuga irya bikira bya Demire Kenze ibyo barashobora Burundi barashobora kubaho imyaka itanu ati mbwabo mu yindi myaka ikurikira batagira imfashanyo bashobora kubandanya babaho byamaze kwibonekeza igitoro cyabaye mu Kibibuye uti mubona neza yuko uno munsi abarundi ntabariko baraja ntabariko barava nta n'umutegetsi n'umwe ashobora kuvuga ati turatoreye inyishu gutya umaze kubona leta yose idashobora kuvuga ati kino kiri kugitorera umuti gutya kino gitoro kandi abuze igitaro ari we mushinge w'ubuzima ku isi yose akabura umuntu wavuga ati kino kintu yamara two kigenza ukunuko nuko byabyabaye ndaje abantu byabyabananiye mu gihe kiruko n'uvuze nk'umukuru w'umugambo sine de defu de brendi kuri yo we yevuga ati ni mu myaka itanu hamwe tivoka yavuka ngo ruhere ngo n'amakawa n'ibiki ntazashobora kubona amafaranga mvamafungu kugira ngo icyo gitoro gishobore kuboneka ariko amafaranga mvamakungu ntiyigira abura muri berbe ya mahari umutambo hanyuma umukuru w'igihugu akagenda akayora abari mu bibiro by'umukuru w'igihugu akagenda bakayora bajya kwikorera ama business yabo samahera abuze ni urwankuru urimo atwara u Burundi bakeneye gukenesha abanyagihugu gushaka ku itapi gushaka ku kanyuma ntihagire ikintu na kimwe umunyagihugu w'umuntu ashobora kuvamo ibyo rero mu gihe kimeze ukonye abarundi bitegure harageze nimba hatararengerana ko abarundi twese hamwe twokwemera kubonayo twobona yose mugabo cyo kwikura ino ntwaro iduhagaze ku gakanu inzira byose byofata inzira yose byocamo mugabo abantu tukabirukana ku butegetsi ubundi nyuma y'imyaka ibiri abarundi bose barashobora kwisanga uburundi bwafutanganye
Keva ari muri Zambia avuga ko ineza y'igihugu ari yo yarikwiye kuja imbere mu barongoye igihugu ariko ngo siko bimeze
Ibo bashatse birateye ubwoba nyine ntawe uba kironka n'ahahera kugira ngo ashobore kuvuga yuko cyangwa se gitoro cyo gutora umunsi mugihe sene desidede ari hiri aya musanze n'igihugu kirimo abasuma inyungu z'igihugu zose zabaye inyungu z'umugambwe ubu tukoko twese ibyifuzo byabo ko abarundi bose baba abanyamuryango ba sene desidede nabyo nibyo byishe igihugu kwitiranya igihugu n'umugambwe nta kindi cyishe igihugu cyacu uri muri serivisi kanaka yose ayita inzu yiwe rero nicyo cyishe igihugu amahera araboneka mvamakungu akajya mu mifuka yabo akayakoresha bizinesi bakayakoresha ibyo bifuza bonyine rero byumvikana ko atahantu namwe umuntu yohera ngo avuge ngo hari ahantu ho gukosora mu gihe hadakosowe abategetsi nyine bahindutse abacangira b'igihugu cyacu bahindutse abacangira kuko umenga n'abakora bashaka kwimuka umenga si abantu bakora bari kubakorera ineza y'igihugu bakorera ineza yayo inda zabo rero byinafatanyije abarundi bose barone yuko ubu ibahe ntabigeze bari rukanya makinga bari rukanya tugufu bari rukanya ibintu bishobora kufasha mu nyaga y'ubwana cyane no kuyunguruza ubu mu nyaga y'ubwana ari uhamu mu ngira nyinshi yarohabisha n'inzara bishoye n'ukene uzuri inzara ugaca bije no kubara no kuyunguruza kugira ngo kumbure baramukanye bari mu ntare n'indi biragoye ku buzi nibajya yuko ngira amasaha yo gutona nayo ningira barakuye no kuyahindura kuko nibajya yuko uwahora ava muri zera akajya gutonda mu gihugu hagati nibajya yuko bitakimworohera ko ashobora gutonda ku masaha yahora atonderako rero ibyo ni inshingano z'igihugu tumibande aho dutuma nibo bene gukora ibyo nyine nibo bene gukorera ikiba barundi imishe barimo uyu munsi nabyo yuko yoheba bakikubita agashi bakabona yuko ineza yabo yoheza ikaza inyuma y'ineza y'igihugu bakamenya ko igihugu gitandukanye n'imiryango yabo gitandukanye n'ibyo baba bashaka gushikako bagashyira imbere ineza y'abanyagihugu ariko sindi ko bizashoboka.
Duherahereze kuri Karim ari muri Canada ati abokijije igihugu mu gutora umuti w'ikena ry'igitoro nibo barituma.
Ikibazo cy'igitoro cyasubiye kuba akanira abahinga mu gihugu cyacu kandi n'abategetsi batandukanye baratinya ku kwenderinda ku rukumo ariko kuri kurazwe nta muntu utakuzi kandi n'abo bategetsi nyine babirenza ku ruhogo w'amazi ninde atazi ko kuva neva avuze yuko batacikitoragiye kucifatira mu minwe we n'umugore wiwe bapfundikanije ishyirahamwe yitwa Prestige kugira ngo we n'umugore wa neva bagenda muri Berbe bayura amafaranga amadevize y'igihugu amamiliyoni n'amamiliyoni ngo bagiye kurangura ibyitoro barakirangura hakukishyira mu mastasiyo y'u Burundi bakirangurana muri Congo kimwe gica muri Tanganyika ciciye Tanzania ikindi gice Bujumbura kirangura muri Congo. Muri Congo birazwi yuko ku isoko bakikura amadolari urumva yunguka menshi ashima bitwara muri Congo rero yunguka menshi kuko mu Burundi amahera y'u Burundi yabataye agaciro nico gituma igitoro cabuze kandi igihe cose neva n'umugore wiwe azoba bakipfukamye igihugu mu nda nta gitoro kizosubira kuboneka. Abarundi rero barakwiye kugurura amaso nabo bategetse nyine bizimagiza kuri kurazwe ikinyamu n'ikije ahabona amahera y'abibonye igihugu amahera y'igihugu akora ibyo yategeza gukora ariko gutungisha umugore w'umukuru w'igihugu umuryango wiwe niva akiri perezida nta gitoro kizosubira kuboneka kuko n'amafaranga yari amaze kwiyukira umugore wiwe ntakirayo igihugu birazwi yuko uwahoze ari umukuru wa Berbe mu byatumye afungwa kwari ushaka kubazwa ayo mafaranga yasohoye menshi muri Berbe iyo yagiye n'ingeno zugaruka ntazigura iriho kubera iki biboshwe na neva
wifite igihugu cyawe wize wewe n'umuryango wawe ingaruka mbi zizoza zizashika no ku mwana wawe gufashanyo zirazi ugashyira byose mu mufuko wawe.
Ikiganiro ndafite ijambo ndagushyira ngaha cyari cyerekeye ubukene bw'igitoro buguma bwisubiriza mu gihugu. Urwaruka berekanye umwitwarariko bafise kuri iryo kena ry'igitoro bakagira ko basaba yuko cyotorerwa umuti urama. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.